Ikiganiro yaga, ikiganiro yaga, ni ikiganiro kiba rimwe mu ndwi kibashikiriza amakuru y'imvaho y'imibereho y'impunzi z'abarundi n'imiryango y'abakongomani yabakiriye mu Isange, Uvira, Rusenda, Murongwe, Baraka, Fizi, Minembwe n'Ibukavu muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Kiganiro yaga mugitegurirwa n'ugwaruka rw'abamenyesha makuru b'impunzi z'abarundi ubwo mu miryango yabakiriye bafadikanije n'amaradio 10 yo mu ntara ya Kivu y'ubumanuko bafashijwe uburyo bw'ibikoresho n'umwe bw'iburayi bashigikiwe n'ubuhinga n'ishiramwe Internews.
Ndabahaye kaze mu kiganiro yaga cyo muri no yinga igenekerezo rya 30 gushika igenekerezo rya 5 y'ukwezi kwa 4 umwaka wa 2020 mu nimero yacu ya 45 nitwa Edouard Nzambimana duhere mu Rusenda mu kugwanya ikiza COVID-19 hasere ibicishije kumufatanya bikogwa wacyo AIDS ishirahamwe rijejwe ubuzima bwa buri munsi mu kambi ya Rusenda yatanguje igikogwa cyo gutanga amasabuni yo kumesura mu nkambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda. Ico gikogwa kikaba gitanguye mu gihe hari haheze amezi 7 impunzi ziri muri iyo nkambi zitaronswa izo sabune zo kumesura, aho buri muntu akaba aronswa amagarama 7 azokoreshwa mu kiringo cy'amezi 3. Mbe ico gikogwa carubahirije ingingo zafashwe mu kugwanya kiza cy'umugera w'indwara ya corona. Itangishaka Erike adufitiye byinshi sange.
Nyuma y'amezi arenga 5 impunzi z'abarundi bo mu ikambi ya Rusenda badahabwa amasabune na AIDS izihangwe ijeje ubuzima bw'ikambi ya Rusenda ifatikanije na hase, iryo tangwa ry'amasabune ryaratanguye kuri uwo wa kabiri igenekerezo rya 31 ntwara 2020, aho impunzi yose ihabwa isabune z'amezi 3. Icyo gikorwa cyo gutanga amasabune kikaba kitoroshye mu gihe havugwa ihagarikwa ry'ibikorwa bihuza abantu benshi biturutse ku mugera COVID-19 cyanye coronavirus uvugwa ku isi yose, harimo igihugu giharanira intwaro rusange ya Congo isanzwe cyarakiriye izo mpunzi z'abarundi. Twamenyesha yuko impunzi zagiriza amashyirahamwe nka AIDS na HCR basanzwe bajijwe icyo gikorwa yuko itangwa ry'amasabune risanzwe ryari ryarayibagira ngo ryatumwe n'umugera COVID-19 cyanke coronavirus bisaba yuko umuntu aguma akaraba mu kuwirinda, bagasaba yuko icyo gihugu cyoza kiraba ku gihe kuko atagira isuku indwara ziba umurengera. Kambi y'impunzi z'abarundi ya Rusenda mu buseruko bw'igihugu giharanira intwaro rusange ya Congo jewe itanga ishaka y'igihugu iganiro yawe.
Iduzwa ry'ibiciro ku bidandazwa by'ibiribwa mu gisagara cya Sange muri plene ya Rusizi mu karere ka Uvira. Ingingo zafashwe na nyenicubahiro Perezida Felix Tshisekedi mu buryo bwo gukinga ikwiragizwa ry'umugera utera indwara corona niyo ntandaro y'iryo duzwa ry'ibiciro. Ikambi ya Rusenda nayo yarakozwe ko n'iryo duzwa ry'ibiciro ku rugero rurengeje na cane cane mu bidandazwa biri mu vya mbere bikenegwa. N'inkuru ya Jafari vya Dunia.
Mu karere k'ikiyaga ca Rusizi kari muri Uvira neza na neza mu gisagara ca Sange haravugwa iduzwa ry'ibiciro ku rugero runini cane mu mazu adandarizwamo ifungurwa. Ku isoko ryaho ibase ry'ibigori bihurunguye yagugwa 12,000 uriko igurishwa hagati y'15,000 gushika ku 14,000. Igiciro kikaba gishingwa n'uyo mukenyezi yabariko abidandaza. Mu ndwi zibiri ziheze iyo ngero y'ibigori yagugwa 12,000, nayo umufuko w'ubufu w'ibigori w'ibiro 25,000 wagugwa 18,000, ariko uno munsi uri hagati y'20,000 n'22,000. Umufuko w'ubufu bwiza bw'imyumbati w'ibiro 25,000 ukaba uriko ugurishwa 25,000. Ikiro kimwe c'ibiharage cahora kigurishwa 1,200 kikaba kigeze ku 2,000. Mu yindi nzu y'idandarizo iraho nyene umufuko w'ibiro 25,000 w'isukari wahora ugurishwa 68,000 ukaba ugeze kuri 75,000. Nayo umufuko w'umunyu w'ibiro 25,000 ugugwa 15,000 aho wahora ugurishwa 12,000. Abacururiza muri ayo mazu bose twagendeye basigura ko iryo duza ry'ibiciro ryaturutse ku igogagwa ry'imipaka y'u Burundi n'u Rwanda ari naho hava ibyo bidandazwa mu ntumbero yo gukinga ikwirakwizwa ry'umugera ukiza ruhonyanganda coronavirus uvugwa ku isi yose. Kubera iryo duza ry'ibiciro by'ifungurwa, abasaba ubuhungiro bari muri icyo kigo cy'iyakiriro cya Sange bari basanzwe bakorera ibikorwa mu mirima, ku munsi umuntu umwe akaba yahora yakorera ibihumbi bitatu ariko uyu munsi basaba hagati y'ibihumbi bine n'ibihumbi bitanu ku muntu nabo bagatanga isiguro ko ari kubera bajya basumye sange mu karere k'ikiyaga cya Rusizi muri Uvira Jafari bya Dunia Mushuma wa Diaro mukaba mwayisomewe mu Kirundi na Emmanuel Ntiramheba
tugaruke mu Rusenda impunzi z'abarundi bo mu kambi ya Rusenda baremeza ihohoterwa gikiremwa muntu ivyo bikaba bihagarikiwe n'urongoye igipolisi gikorera muri iyo kambi nduguruye twa Mugina twahunze ihohoterwa twakoregwa n'imbonerakure none ivyo twahunze nivyo bidusanze mu buhungu ndugaye twa Mugina ivyo bikaba byavuzwe n'impunzi z'abarundi baba mu ikambi ya Rusenda abatanze ayo makuru ku ruganda rw'amakuru aca mu kiganiro yaga batunga ukuboko urongoye igipolisi gikorera muri iyo nkambi komiseri w'igipolisi Salumu Ngandurisye n'urongoye abasungusungu Hatungimana Kashindi ko aribo batanga amategeko yo kubahohote mu gihe bahagaritswe umwe mu mpunzi yakubiswe buhongo ku itegeko rya komiseri Salumu Ngandurisye aho ni mu gihe yemezwa kuriha ku nguvu nk'uko abitumenyesha ijwi ryiwe rikaba ryahinduwe ku mvo z'umutekano wiwe tumwumvirize uwo arongoye igipolisi agahakana ivyo bamuvuga ko agasaba ahubwo ko ababa muri iyo kambi ko bokubahiriza ingingo n'amategeko no kubaha ndetse indongozi
twahunze mu Burundi tugahungira no muri Kongo baratwakira bwa mbere nta kibazo twari dufitaniye n'abapolisi kirekire byari ibintu bisanzwe duhereye no kuva kuri Amini Amini yaradutwaye haraza uwundi mukomiseri agenda acumbagira nawe nyine yaradutwaye ntiyige aradukubita haraza n'uwundi yitwa Ubadiya nawe nyine yadukubita yaraduca amande gusa ariko uwaje wewe ngo bamukweza misisi yaje ngaha ubunye avuga ngo jewe ntegerezwa kubapingura ngo ndabagorore ngo kuko ngo n'imisisi ngo narakubita abantu ubu rero iyo ufunzwe ukoze nk'agakosa gatonya uvuganye na mwene wanyu ukaja gufungwa usanga ukubiswe n'inkoni 20 inkoni 10 inkoni 8 hanyuma bagaca bagusubiza mu gasho ubona bagukura mu gasho ngo ngwano ukibaza ngo ugiye gusama kumbe ugiye gukubitwa umuntu tubona abangamiye cane gukubita abantu n'uwo mukomiseri n'umuwopeji bari kumwe umuwopeji muto muto mugufi hamwe n'umuhungu muremure w'umupolisi akunda kwambara amarori baradukubita cane bakadutoteza kabusa ku buryo tumaze kwishiramo yuko twashobora nko kunga kandi tukomoka tugatuma tugwa mu ibarabara nyine kuko baraturenganya cane nkone bamaze kudukubita bamwe bamwe ntiducicara ugeze muhira no gushoba gushuhiriza amazi bakagukanda bakukubita nyine izuba riva atangorane nimwe nico gituma twituye ntazi yatwakiye ngako ushobora kandi kuraba ukune aka gatotezo kweri yukirukamwo kagabanuka kuko twebwe nk'impunzi turabona ko tubangamiwe cane
turangirize ibaraka aho abantu 15 bari bavuye mu gihugu cha Tanzania bugaraniwe hamwe amashirahamwe yigenga akerekana ko ubuzima bw'abo bantu 15 butameze neza abo bantu bakaba bugaraniwe ahitwa Mushimbaki mu gisagara cha Baraka mu karere ka Fizi abo bakaba bafunzwe n'igisata kijejwe isuku abo 15 akaba arabavuka gihugu ba Kongo bari bavuye mu gihugu cha Tanzania hari kwigenekerezo rya 2009 ukwezi kwa kane umwaka wa 2020 ayo makuru tuyakesha mugenzi wacu Thomson Unji naha ikiganiro cacu kirangiriye ikiganiro categuwe na Hassan Shabani afadikanije na Maria Nina Hatwe bahagarikiwe na Ntirampeba Emmanuel jewe Nzambimana Edouard nariko ndakibashikiriza ndabifurije ibyinga byiza by'amahoro Imana ibarinde coronavirus naho ubutaha.